Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ry'Amerika. Abadukurikira kuri internet ubu mushobora kudukurikira mu ibi biganiro byacu murabisanga kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Ni Eugenia Mukankuzo ngiye kubasuhuza ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi zitandukanye mu gihugu cya Tanzania zihangayikishijwe n'uko zishobora gucyurwa ku ngufu.
Ndabona yuko ibintu bitagenda neza nko kubwiwanje kubera munze kabiri hariho ibyatumye mpunga no bitaraja mu buryo.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi baba mu nkambi ya Nyarugusu. General Abdel Fattah al-Burhan uyoboye Sudani muri iki gihe hari mu ruzinduko mu Misiri guhera kuri uyu wa kabiri. Ni rwo ruzinduko rwa mbere akoreye hanze ya Sudani. Polisi muri Nigeria yataye muri yombi abantu barenga 60 bari mu bukwe bw'abageni basangiye igitsina mu majyepfo y'igihugu. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ntiyitabira imihango yo gushyingura Yevgeny Prigozhin wahoze atwara umutwe w'abacancuro wa Wagner. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya ntimugikure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuryango w'abibumbye uratangaza ko abantu hafi ijana na 183 bishwe muri Ethiopia mu kwezi kwa karindwi mu ntambara ishyamiranije ingabo z'igihugu n'abarwanyi ba FANU mu ntara ya Amhara. ONU irasaba ko iyo mirwano ihite ihagarara. Fide Niyongabo abaye inkuru.
Marta Hurtado umuvugizi w'ibiro bya ONU bijeje wagateka ka muntu yamenyesheje ko abantu batari munsi y'ijana na 183 bishwe mu ngwano mu ntara ya Amhara kuva mu kwezi kw'indwi muri uyu mwaka hisunzwe amakuru yatorokanijwe n'ibiro by'ishyirahamwe ONU bijeje wagateka ka muntu. Ishyirahamwe ONU ryasavye ko ubwicanyi uruhagarara n'ihohoterwa ry'agateka ka muntu mu ntara ya Amhara bihagarara. Umuvugizi w'ibiro by'ishyirahamwe ONU bijeje wagateka ka muntu Marta Hurtado yabwiye abamenyeshamakuru i Genève ko batewe impungenge zikomeye n'ihohoterwa ry'agateka ka muntu riteragiyongera mu bice bimwe bimwe bya Ethiopia. Marta Hurtado yavuze ko ibintu byateye bimera nabi kurushiza mu ntara ya Amhara inyuma y'ingwano hagati y'igisirikare cya leta ya Ethiopia n'abagwanyi bazwi ku izina rya FANU muri iyo ntara n'ingingo yo gushyiraho amategeko yo mu bihe bidasanzwe leta ya Ethiopia yafashe ku itariki 4 y'uku kwezi k'umunani. Hurtado yavuze ko baronse amakuru avuga ko abantu barenga 1,000 bahagaritswe mu gihugu cyose hisunzwe ingingo zo mu bihe bidasanzwe zafashwe. Amakuru atangazwa avuga ko benshi mu batawe mu mvuto ari abakiri bato bo mu bwoko bw'Abamhara bikekwa ko bashigikiye abagwanyi bazwi ku izina rya FANU. Atangaje ko basaba impande zose zitana mu mitwe guhagarika ubwicanyi hamwe n'irindi hohoterwa ry'agateka ka muntu. Uruhagarara rwiyongeye muri iyo ntara muri uyu mwaka inyuma y'uko ingwano yihaye inkumbi mu ntara bihana urubibe ya Tigreya irangiye. Abagwanyi bo mu ntara ya Amhara baragize uruhara muri iyo ngwano.
Fide Niyongabo tubwire noneho ibijyanye n'uruzinduko rwa General Abdel Fattah Burhan uyoboye Sudani muri iki gihe arimo kugirira mu gihugu cya Misiri guhera kuri wa kabiri. Urukandiri rwo ruzinduko rwa mbere akoreye hanze y'igihugu kuva intambara yadutse mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka. Fidel
General Abdel Fattah Burhan yakiwe na perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi ku kibuga cy'indege cyo mu gisagara cya El Alamein kiri ku ibahari Mediterane. Imbere yaho Sudani yari yatangaje ko abo bategetsi babiri bazoganira ku kugene ibintu byifashe muri Sudani muri iki gihe hamwe n'imigenderanire hagati y'ibihugu byabo byombi bihana imbibe. Mu rugendo rwiwe mu gihugu cya Misiri General Abdel Fattah Burhan yaraherekejwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire by'agateganyo Ali Al-Sadiq na General Ahmed Ibrahim Mufadel ayoboye urwego rujejwe iperereza mu gihugu hamwe n'abandi basirikare bakuru. Mu ndwi iheze Burhan yarashoboye kuva ku cicaro c'igisirikare cya leta yaragendeye ibibanza bya gisirikare mu gisagara cya Omdurman gifatanye n'umugwa mukuru Khartoum hamwe no mu bindi bice by'igihugu. Yagiye mu Misiri avuye mu gisagara cya Port Sudan kiri ku ibahari itukura. Misiri ifitanye imigenderanire imaze igihe kirekire n'igisirikare cyo muri Sudani hamwe n'abategetsi bakomeye bacu. Mu kwezi kw'indwi muri uyu mwaka Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi yarakiye inama yahuje abategetsi b'ibihugu bibanyi na Sudan aho yatangaje umugambi werekeye guhagarika ingwano muri cyo gihugu.
Amakuru yacu tuyakomereze muri Nigeria aho polisi yataye muri yombi abantu barenga 60 bari mu bukwe bw'abantu bashakanye basangiye igitsina mu majyepfo y'igihugu. Oriane itanga ishaka akomeza inkuru.
Umuvugizi w'igipolisi Bright Edafe yabwiye abamenyeshamakuru ko abantu bakwekwa ko icyo caha bahagaritswe n'igipolisi mu masaha ya 8 z'ijoro mu kigwati cya Epan kiri mu ntara y'Ubumanuko. Yagize ati icyacu gukundana hagati y'abasangiye ibitsina nikizokwigira cyihanganirwa muri iki gihugu cyo mu burengero bwa Afrika. Edafe yabwiye abamenyeshamakuru ko igipolisi cinjiye mu rubanza rwari ko rubera mu ihoteli iri Epan bafata abantu bashika ku 200. Inyuma yaho abapolisi baciye bata abantu 67 mu munyororo, ubu bakaba bariko barakogwa ko amatohoza. Kibaye igikorwa cya mbere gikomeye kijanye no gushira mu ngiro itegeko rigwanya icaha cy'abakundana basangiye ibitsina. Ingingo y'igipolisi yo gufata abantu bakundana basangiye ibitsina si ubwa mbere ibaye muri Nigeria, aho ukubakana n'uwo musangiye igitsina bitemewe n'amategeko kandi bikaba bihanwa n'umunyororo w'imyaka ishika kuri 10. Abifatanya n'abakundana basangiye igitsina canke abashigikira icyo caha nabo nyene barahanishwa umunyororo w'imyaka 10. Iryo tegeko ryagiye mu ngiro mu mwaka wa 2013 naho ryaneguwe na bamwe bamwe rirashigikiwe cyane mu gihugu.
Hanze ya Afrika, Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin ntaza kwitabira imihango yo gushyingura Yevgeny Prigozhin wahoze atwara umutwe w'abarwanyi b'abacanshuro b'Abarusiya Wagner. Prigozhin yahoze ari inshuti magara ya Putin yayaguye mu ndege yahanukiye mu Burusiya mu cyumweru gishize. Inkuru tubaza mugenzi wacu Diane Ninahazwe.
Ibiro vya president w'Uburusiya Vladimir Putin vyatangaje no makuru vyirinda gutomora umusi Prigozhin azoshingurwako n'ikibanza azoshingurwamwo. Dmitri Peskov ajeje gutanga makuru mu biro kwa Putin yavuze ko ubutegetsi bw'Uburusiya atacu bufise buvuga kuco yise imihango irababwite umuryango wa Prigozhin. Kurundi ruhande yimenyesha makuru bitandukanye vyo mu Burusiya bivuga yamara ko Prigozhin ashobora gushingurwa canke aja yashinguwe kuri no wa kabiri mu itongo ry'abapfuye ryitwa Serafim Muskov. Iri tongo rishingurwamo abasirikare bafise amapete yo hejuru. Ni naho abavyeyi ba President Vladimir Putin bashinguwe. Itororokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP dukesha ino nkuru yasesanguye rivuga ko ibizigiziki no kutaboneka kw'amakuru yuzuye y'ishingurwa rya Prigozhin biriko vyunyura makenga yabibaza ko indege yarimwo yoba yakorowe n'ibigirankana n'ubutegetsi bw'Uburusiya kugira ngo bumwihore inyuma yuko abugumukanye. Ikinyamakuru AP kibandanya kivuga ko naho ubutegetsi bw'Uburusiya budashaka ko Prigozhin yigeze guhabwa ubushimwe butari buke n'Uburusiya ashingurwana ivyubahiro bigoye kumwaka ikibanza n'uruhara yagize muri politike y'Uburusiya biciye mu gutwara abarwanyi b'abacangero mu mugwi wa Wagner. Amatohoza y'ibanze yakozwe n'iperereza rya Amerika yerekana ko indege y'abigenga jet privé mu Gifaransa yahitanye Prigozhin na zimwe mu ndongozi zindi za Wagner yahenutse bitavuye ku isanganya. Ubutegetsi bw'Uburusiya aha bugahakana bwivuye inyuma ababwagiriza kuba inyuma y'ihenuka y'iyo ndege yahitanye abantu 10 bose bari bayirimwo.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu bayatugejejeho Diane Ninahazwe, Oriane Itangishaka na Fideli Niyongabo. Mbibutse ko hiyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mukadukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho mudusanga kuri FM 104 n'ibice 3 y'Ijwi rya Amerika. Kuri internet ni www.radio.com. Mwadusanga no kuri Facebook na YouTube, address ni VOA Radio yacu. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Duhere muri Tanzania, abarundi bahungiye muri icyo gihugu bafite ubwoba bwinshi ko igihe icyo aricyo cyose bashobora gusubizwa ku ngufu mu Burundi nk'uko byagendekeye impunzi zari mu nkambi ya Mutabira muri 2012. Bavuga ko ibimenyetso babibonera kukwimwa ibintu by'ingenzi bakenera buri munsi. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovin ari mu nkambi ya Nduta muri Tanzania.
Ijwi ya Amerika kuri uyu wa kabiri ryatembereye mu nkambi ya Ndutazoni ya cumi kwirabira uko ubuzima bw'impunzi bwifashe muri iki gihe. Abiyandikisha ku bushake bwabo bakomeje gutaha, gusa ababona ko ikibazo cyatumye bahunga kitarakemuka bari mu bwoba ntangere. Bamwe mu bahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika babona yuko ibihano biriko birakoregwa impunzi bisa nk'ibyabaye mu nkambi ya Mutabira mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'ibiri, nyuma yaho baciye birukanwa ku nguvu mu gihe icyo bahunze kitari bwa kemuke kugira batahe ku bushake bwabo. Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta bivugira ibyababaye ko
aje mpunze kabiri natangwe mpungira mu nkambi y'Umutabira. Mu nkambi y'Umutabira twarabayeyo tubayeyo haragerege duhunguka duhunguwe ku nkoni mu bobo ku bw'umutekano muke nyene wafatiye ku moko. Twamaze igihe gito dusha turashira turahunga, kandi n'uburyo twahunze umengo twahungiye imvura mu muku. Bamwe usanga bishiwe inyuma y'inkambi, abandi bagiye gufungwa bakanyurutswa kuba ngo umuntu wawe ari mu gasho, umugabo wagenda kumuraba ukaza wumva ngo wawe ntawe tuzi iyo yaroye ukazohembera yuko azotaha ukazobura.
Ndabona yuko ibintu bitagenda neza nko kubwiwanje kubera mpunze kabiri hariho ibyatumye mpunga no bitaraja mu buryo. Ni nacyo gituma navuga ati jewe mu Burundi gusubirayo oya sinasubira kubera mu Burundi hariho umutekano muke. Ni nacyo gituma mvuga ati bishobotse baraba ukuntu botugenza
no kuvuga iyi nkambi ya Tanzania prema guhera Nyarugusu nungaha Nduta turagiramiwe birenze kweri.
Mu gihe leta ya Tanzania yama yagize akigoro mu kwakira impunzi z'abarundi kuva kera, izo mpunzi zavuganye n'Ijwi rya Amerika zisaba ko minsi yose amategeko mpuzamakungu agenga impunzi yokurikizwa mu gihe intambamyi zatumye bahunga babona ko zitarava mu nzira kugira batahe.
None mwumva twebwe amahoro tugenda dufise nayahe? Ahubwo twasaba abantu bari imbere badushikire imbere badutangarize twebwe abo muri nkambi ya Nduta kata amahoro dufise. Leta ya Tanzania nukuri twayisaba nkuko yatwakiriye itwumvirize amaboroko yacu, kuko umubyeyi iyo yakiriye umwana amwakira umwana kugira ngo amubungabunge amutunge mugwa neza ingorane zose ashobora kuba ko bashobore byane kuzibona. None mwumva nkuko batwakiriye badukunda, nibadukunda ubuzima bwacu batugwanire nkuko babisavye yuko botugwanira.
Mudufashe kabisa murabe ukuntu twihweza ikibazo cyacu kije mu ngiro, kuko mu Burundi ntitugendayo kandi ngaha naho umutekano ntiwifashe neza. Abo udukingiye abapolisi bumva abo udukingiye ni babo uduhungabaniriza. Hasasa nk'abantu baza gufungwa ukarindira uwawe ukaza kumurondera uwawe mu mabohero yose abaho ukamubura, none uwo muntu aba yaroye hehe? Icyo kintu kabisa mukidufashemo kabisa, icyo kintu kirababaje rwose nka twebwe impunzi.
Minsi yose leta ya Tanzania yafatanije na leta y'u Burundi bahamagarira impunzi gutaha mu gihugu cyabo bavuga ko amahoro yagarutse, mu gihe bamwe ku bwabo bemeza ko buri muntu yahunze ukwiwe kandi mu guhunga atawahitanye uwundi, ari nayo mpamvu basaba leta kubahiriza amategeko agenga impunzi. No mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'ibiri umugwi w'impunzi zaserukiye abarundi bahungiye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu urarungitswe mu Burundi kwirabira ingene umutekano wifashe, icyo bita mu cyongereza going see. Gusa bemeza ko basanze ikibazo cy'umutekano ukwiye kitarakemuka. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
James Jovini, urakoze kuri iyi nkuru. Turava muri Tanzania tujya mu Burundi. Urukiko mu ntara ya Gitega muri icyo gihugu cy'u Burundi ejo kuwa mbere rwahanishije igifungo kiri hagati y'umwaka umwe n'ibiri abantu barindwi bashinjwa kuryamana bahuje igitsina. Ababunganira mu mategeko bavuga ko bagiye kujurira icyo cyaha. Eroje Burika neza abayinkuru irambuye.
Abantu bose n'abari mu bakozi n'urwego nyobozi rw'ishyirahamwe ryitwa Muco risicicaro ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega, batanu bahanishijwe mu nyororo w'imyaka ibiri mu gihe babiri bazofungwa umwaka umwe. Umwe mu bacira urubanza ni umukenyezi yarajejwe ibigega muri iryo shyirahamwe yahunze atarafatwa n'igipolisi mu mpera z'ukwa kabiri uyu mwaka, igihe abantu mirongo ibiri na bane bahagarikwa n'igipolisi n'ingendereza bari mu nama mu gisagara cya Gitega bikekwa ko ubutinganyi. Yacira urubanza atahari. Sentare nkuru ya Gitega yabahanye ibagiriza guhuza ibitsina babisangiye no guhimiriza abantu kuja mu buhumbu n'ubusharati nk'uko byemezwa n'umwe mu bashingwamanza babunganira mu mategeko. Ntiyashimiye ko umwidondoro w'imenyekana ingingo bafatiwe yamenyekanye ku itariki ya 22 ku kwezi, naho yari yagizwe ibanga kugera mu mpera zindi witwara yaturangije. Uwo mushingwamanza avuga ko yabaje kubona n'abarekuwe na sentare bataciye basohorwa mu ibohero nk'uko byategerezwa kugenda. Amakuru y'Amerika yaronse n'uko umwe mu bari bafunzwe kwezi ibyaha bagirizwa yitabye imana mu ijoro ryo kwa kane rishiro gatano mu ndwiheze abajejwe bo hero na parake ntibamworoheje kugira aje kwivuza byoroshye ingwara yagendana hepatite B yagiye kujanwa kwa muganga ari ndembe atacha abaganga bakiramira niko amatsoko yacu yatwiganiye aho umuryango w'uwo mugabo w'imyaka 33 nta kinini bashimye kubivuga ko yamara makuru wegereye yabwijwe ya Amerika ko azovubwa kuri uyu wa kabiri nyakwigendera yaturuka ku musozi wa Mugutu muri komine n'intara ya Gitega medeshurwa ry'Imana yarajejwe inyigisho mu ishyirahamwe Muco yari ubwejejwe n'abacamanza nk'uko amasoko yacu abivuga ijwi rya Amerika ntiryatoye kuri telefone y'umuyobozi w'ibohero rya Gitega umuvugizi wa parake nkuru ya Repubulika n'umuyobozi mukuru wa jejwe amabohero mu Burundi kugira ngo bagire icyo bavuze canke bishure ku butumwa bwanditse twabarungikiye kuvuga u Rwanda rutanguye mu ntango zo kwa gatatu abafungwa bakarungikwa mu ibohero rikuru rya Gitega amashyirahamwe yigenga abashingwa manza n'indi mirwi birinze kugira byinshi babivuga ko twashimye kubitwara bukebuke kugira turabe ko abategetsi batoca babyuririra ko mu kubahana cyane bashizemo n'agashavu karenze ni kuba baserukira amashyirahamwe mpuzamakungu muri Afurika buseruko yabwijwe rya Amerika ariko ntiyashimye ko umwidondoro w'umenyekana Perezida Ndayishimiye yaragize icyo ivuga ko icyo gihe yamarinda kududurira ko kwari kwerekeza kuri abo bantu 24 bafatiwe ku murwa mukuru wa politike yavuze ko ubutinganyi bukwegera igihugu mu buvumo kandi abarundi babukora n'ubwo batoba mu gihugu bakwiye gufatwa nk'ibivume
ubu hariho n'abantu bigisha ijambo ry'Imana n'abamenyesha Imana abishyigikira ukagaho uvuze abagabo n'abagabo barongorana n'ivumwe ubundi nawe mbona n'abagabo bo ngo batambana ngo babasivumwe nk'uko umenga barangana n'ibicumuro byose mugabo hari hiri icumuro by'ivumwe muracumura mugahagera aho Imana ivuga iti urakita kwisimbo y'inuma aha kini yanga hageze ku cyaha cy'uko abagabo n'abagabo barongorana abagore n'abagore bakarongorana ibyo n'ivumwe Imana ntishobora kwihangana ndabasabye mwebwe abarundi twamirire kure emwe tukigira umuvumo twe niba umurundi yaba kagira na hazoba ari muri Amerika aza muri ibyo tumuvume tumugire ikivume mu gihe gutaha
kwa 15 ku kwezi naho ari ku musozi wa Mugera hari kirimba cha Bikira Maria mu ntara ya Gitega nyene president Ndayishimiye yagarutse ku byerekeye abatinganyi ari mbere intumwa ya Papa Francisco yari yaje mu birori by'ubuhimbaza imyaka 125 heza katolika ishinze imizi mu Burundi yagirije ibihugu byo mu burengero bw'isi zazanye amisionari muri Afrika gukora amahano azotuma mbere ikiremwa muntu waherengetera muri iyo harimo ubutinganyi
ibyo bihugu abagaye ijambo ry'Imana mu 1998 baje baturukamwo aho kuduha akarorero keza uno munsi niho hava abatwigisha gusambura amabwirizwa y'Imana bahiganwa mu gusambura ikiremwa muntu mu gukorora inda mu guhohosa abari ku musego mu gukora ibigwanisho ruho nyanganda mu gukora ubumara bwica urubozo kubera ishari n'inzigo n'ibindi bene ivyo bihugu niho batwigisha gusambura ingo bakavuga ko abasanga ibitsina bashobora kurongorana bagahimiriza abantu ubusambanyi ata mutima usimba bakigisha abantu ubuhumbu n'ibiterasoni ku mugaragaro
ku isi yose amatohoza yakozwe n'amashyirahamwe yahanye agateka ka kiremwa muntu batandukanye yo kugera ku wa 12 ukwezi kwa 12 umwaka w'2022 yerekana ko ibihugu 68 bitemera abatinganyi 11 muri byo bihanisha igihano cyo gupfa ibyo bihugu 68 biri muri Aziya kigobe cy'Abayahudi n'Abarabu hamwe na Afrika mu Burundi amategeko ahanisha uwagiriwe n'ubutinganyi igihano kigera ku myaka 2 y'umunyororo n'ihadabu umwe mashingwa manza batatu bunganira uwo murwi yatubwiye ko agiye kunguruza urubanza muri sentare isubiramo imanza ya Gitega ku bantu 18 bejejwe bane baburanye bidegenza eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Eroje urika neza tugushimire kuri inkuru tukiri mu Burundi umubare w'abantu bataha bavuye mu nkambi mu gihugu cya Tanzania umaze kwikuba inshuro ebyiri mu mezi abirashize bamwe bavuga ko bataha kubera ko ubuzima butameze neza mu nkambi abandi bakavuga ko bataha kubera ubusabe bwa leta yabo inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo mu Burundi muragezweho na Thierry V Ndayishimiye
Gushika muri ndamukiza na ruheshi uwo mwaka w'2023 abarundi bahunguka baca ku mupaka wa Mugina muri mabanda y'intara ya Makamba ibarenga 500 kundwi muri uku kwezi kw'indwi na 8 kundwi harakigwa abarenga 2000 kuri uwo wa 2023 myandagaro hakiriwe abagera ku 1096 hakaba hitezwe abarenga bo gato mu mpera z'inondu nyene amamodoka z'anyabo bahungutse abarangururana igitara cha mabanda aho nabo bashikabakirwa bakerekwa aho barara hanyuma bagafungurirwa mu minsi ibiri cyangwa itatu bahamara baba bari ko barandikwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none kugira ntihagire abakina ico bita makanaki makanaki no guhunguka hanyuma ugasubira mu buhungiro kugira ngo usubire guhunguka habakongera yindi fashanyo igenewe abahunguka barahabwa impamba zigizwe n'ibifungurwa ibikoresho byo mu nzu amasabune n'ibindi hamwe n'amafaranga arenga 500,000 by'amarundi kuri umwe iyo hagize ukikwa n'amagara avurirwaho nyene naye mugihe hadutse amatati hagati y'abahungutse naho nyene mu kigo cy'igitara harababijejwe babumviriza bakabatunganiriza intara yakira abahunguka benshi ni Makamba nko kuri uyu wa 23 hahungutse abanyamakamba 499 abanyaruyiga 183 abanyacankuzo 169 abanyamuyinga 126 n'abanyarutana 123 abandi bake bakaba bava mu zindi ntara inyuma y'iryo yandikwa n'itangwa ry'ibikoresho n'imfungurwa abo bahungutse baca baronswa imodoka zibashikana mu migwa mikuru y'amakomine hafi yaho bahunze bava Kabura Bienveni yari mu bahungutse kuri uyu wa 23 ati ubuzima bw'ikambi bwarahindutse cyane
muri rusange bwari bwiza muri iyo myaka yahera 2015 ka 2018 tugihabwa ingazi kwiye ariko ubu nta kwidegenza kwahari kwari kujya nyene UN icapa umuntu atamaboka atamaguru kwari kujya nyene muri make we watega mashi zo baguha ariko nta bindi warure kuri buri buronderereremo
Mugenzi wese abushimike Ramazani ati mungutse kubera mbona mu buhungiro atatera mbere nshobora kuronkerayo
Jena isemo guhunguka kwere kuko nabonye ubuzima ubwo muri Tanzania buri tofauti n'ubwo ngaha mu Burundi ko muri make bamwe twari tubayeho nabi kuko nta masoko twagira nta mwitegemezi uriho nta rukwi wose nyo muri make ngo ukuri nyuma y'ikambi ngo uzane mu nkambi muze gusenya
ndarishikije Michel nawe ati imfungurwa bari basigaye baduha ntizari zigikwiye imiryango
Sanswe ntabwo twemerewe gukora kiretse batwarize twakari twabikora bidashye mu mategeko twari twemerewe gupokera gusa tukarya bya pokewa gusa sanswe waba haba gushyiza gukingero cyane kurima cyane gusoka nawe ho bagusenya bo washyira guhura n'ingorane nta kimwe cyari cyemeye gukora imwe twahura nazo indya zari zike baduhe indya z'imisi 28 ariko nawe twagereza kurya duke zamana imisi 14 guzema imisi 14 taroze gukingero washyira gusa tukaryama
Aho mu ikambi na worora gatungwa hagakuze kandi baguma mu bwoba Esperance Nizigiyimana
Ariya mwana n'ipari cyo wa na soko cy'icamo ke mu soko bakufashije twata ku n'ari kimwe na kimwe kandi hari na kimwe mu nakora no ku mu nyari oya na mu mwana akora na n'ari n'ari mwana ya kimwe ire kimwe ko yo nyene munagiye gusenera mu rika ko n'ubwo bakamufa bahita no kuruta mu gihe cy'icyo wera umuntu arahana cyari wabo aguma hari afite ubwenge bahita no kugarukira hacu
Tuisenge Aisha nawe ati bamwe bafatwa no ku nguvu nico gituma duhungutse
Eh narabyumvise kuko birakaze cyane nyine ugiye mu ipoli baragufata ku nguvu arike bacha ucu wirwa nka kubitara kugira ngo yuko bakwicira imigera iba bakuteye mu mubiri yari habaye nabi kuko nta mwidegenze twari dufite kene mu isoko kwa kwirukana kwiruka baje basanga bikubise hasi ubwo nyine no kubitara ugwaye mutima ukaraba
hari n'ababyeyi babonye ko indero y'abana babo iriko iratituka bahitamwo gutekera barataha naye ababyeyi bashaka ko abana babo babandanya amashure bahisemo kuva mu buhungiro kuko inyigisho mu nkambi zahagaritswe Gwasa Etienne
yewe cyatumye munguka byabanye nyene niko nyene tubona indero nyene mu bana iterepunguka kubera batubwira turi mu nkambi yuko abana ngo batazosubira kuyiga ngo bagiye kubihagarika kandi twashaka yuko abana baguma babandanya nyene bige kubera nijyo terambere ry'abana nyene ubu terambere ry'abana nawe kadoda k'umugabo mu rugo nyene ubukabuze nyene
Nizigimana Shadrake w'imyaka 20 yarageze mu mwaka w'icyenda mu nkambi inyarugusu amaze kumva ko atakibazo ca leta gizosubira gukorerwa mu nkambi nawe nyene yahisemo guhunguka agasaba ko batomusubiza inyuma mu mashure
nje ngaha ntangurire mu w'icyenda bivanye n'ahantu ndagiye bace bavuga ati wewe
tugira mu windwi pa example canke bakambira nsubire mu munana rero nkaje ubone igikuriro urabona uko babanciye intego cumenga ndo ndabivamwo nivyo guheba
mugenzi we Bienvenue Kabura yahunze ari munyeshure yahisemo gushinga umuryango umusahunguka ageze igitara yabwijwe rya Amerika ko atavyo kwiga kirimo ashima gukora kugira ngo atunge umuryango
muvyo natwe tubavuga ati tuje kwifashisha mu gihugu c'amavuko batabidukundira baduha ibiro kanaka umuntu umwe abantu babiri batatu kuduga hari ibiro tugenda dutegekwa yatutarenza
ico barundi bahunguka bashima nuko bagaruka mu gihugu cabo kugushaka kwabo nkuko byemezwa na Gwasa Micheli
kwa kwamo na yuwe na leta ya Tanzania cha yuburuni na yuwe nibifatanya bagaye ko mu gihe waramahoro bashobaye ko dukwiye gutahura ngo tuze ko igucacu tumba turabineze batubiye ko umutekano meze neza dusha rufaringo kuya ni cyabo duta kwenye ni hawe na bene bacho bari bantanze gutaha nanye ngenda bakurikira niyo bampaye bambwiye ati meze neza ni muzi
barashima kandi ko bahabwa umwanya wo kwitegura bagatekera utwabo hafi nka twose bamwe mu bahunguka basaba ko boshika babandanya imyuga yari sanzwe batunze mu buhungiro samushimike Ramadani yakanika makinga akifuza gushika yinjira mu mashirahamwe yabo basangiye umwuga
kugira rero ugeremo sindamenye no mu Burundi mbega ngo bimeze gutya bisaba bibaye ngombwa abo bantu kabubegereye niho byokunda mugabo nka twe tuba turi bashasha nta mashirahamwe tumenya ngo arakurikirana uri imyuga uko ndazi iyo wibumbiye mu materambere usanga bamwe baragize udukoperative ari ukurima ari utugarunaka dutandukanye ari ukorora ari ukugira tugira rero turonka iryo shyirahamwe riba ribakurikirana niho hari ikibazo nka twe tuba turi bashasha dushyitse nta adrese muri make turaronka kugira tumenye ngo mbega twosa kwicara hehe kugira ibyo bintu tubikurikirane
ku ruhande rw'abasangwa irihora keri aranezerwa no kubona abo bahora babana batahutse
sinabyakiriye neza kandi nabyakiriye njyohewe kandi anezerewe kandi ngize murare imidasanzwe tuba abagenzi b'iwacu bacu ndetse nabo nimwe nabo twabona twahora duhana amazi tubana neza nk'uko twahora tubanye kuvuga n'ubwa n'ubwambere kuva no mu nkambi hose ewe agakira kimeshe n'umunyu tuzosabana nk'uko twari dusanzwe tubisabana
ku makenge ko bashobora kubana nabi n'abahungutse bivuye ko boba barahinduye imico iriho rakeri agira ati
itse natwe kwesha uko mumaze kubana muratina mukamenyerana mugasanga zange se zahari ugasanga barateje ngo se mukaca musubira hamwe nyene bakavuga ati reka twese turi hamwe ubu nta kikira ntibyo twese twicare hamwe twumvikane ugasanga rero turiho turahuriza hamwe nyene
Antoine Ntirandekura ajejwe ibijanye no guhunguka mu ntara z'ubumanuko amenyesha ko mu bituma abarundi bahunguka ku bwinshi harimo nuko ibyo gutekeregwa byiyongereye
kare mu minsi heze umuntu umwe yari yandikiwe mu 400 y'amarundi mugabo umuntu umwe usanga ari mu 560 72 biciye bihurirana n'utundi tuntu twagiye turabura mu byo bategereza gutekerwa by'ibifungwa n'ibitari bifungurwa usanga umuntu umwe ari mu mafaranga ashika mu 700 y'amarundi keshi iyo tugiye turaraba nk'umuryango w'abantu 13 usanga ugwa mu miliyoni zishika 8 ugenda utekeye bisigura ko mu kibano bashitseyo badashika basegerereza
asaba abahunguka gushika binjira mu makoperative asanzwe yarashinzwe ku mitumba kugira ngo bamenyere kubaho no kubana n'abandi kanatsinda barafasha amakoperative arimo abahungutse
Harita Burundi bishije mu shinga bw'intwara ati mu gitambiro sanga umutekano mu buyobozi bukuru je batakana impunzi no gusubiza mu zateshejwe natwe haride duterera turavye amakoperative y'abasangwa n'abahungutse bagiye hamwe turafasha iyo koperative turamaze gufasha koperative 18 ziri mu ntara 18 z'igihugu kazi zifashisha amafaranga atari make turaziha ni miliyoni 5 5 muri koperative imwe mu ntara twa twatoye sa koperative tubona ko iri mu nzira z'iterambere kugira ngo tuyira mire nayo
iyo nkuru rero yateguwe na Thierry Vendashimi yafatanyije n'abakunzi b'ijwi rya Amerika niyo itugejeje ku musozo w'ibiganiro twa twabateguriye kuri iyi saha mwakoze rero kubana natwe kandi ntimuze gucikwa n'ibindi biganiro biza gukurikira bakoze n'abagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubagezaho byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije PJ na Geoffrey Mutagoma nibo bari kubuhanga bw'ibyuma naho kuri mikro nari kumwe nanjye Eugenia Mukankuzi mugire rero ibihe byiza tubasezeye tubararikira nandi makuru yacu saa 10:00 n'igice mumbabarire mukomere rero mugire ibihe byiza.